Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Burya gutonya igikorwa neza mu kubanza kumviriza abantu bose. Icyo no hano rero nuko atanumwe yogira ati rekanze gushira mu ngufu.
Uyu ni President Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora u Burundi ku kibazo cya kaminuza ya leta. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Turavugamo muri ayo makuru n'umubano wa leta y'u Rwanda na Vatikani n'inama y'abaministri b'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Ntimuze gucikwa kandi n'ikiganiro Amerikana. Ikaze kuba gifungura radio yanyu. Mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese wateze amatwi radio Ijwi rya Amerika muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare ba leta ya Sudani y'umanuko barisha abantu bashika kuri 16 kuri uyu wa mbere. Ibyo byavuzwe n'abanyagihugu bari hafi y'igisagara kiri ku rubibe rwa Sudani y'umanuko na Uganda. Abanyagihugu baharugwa amajana baramaze guhunga izo ntureka. Santo Dominique Hicegera cy'umuvugizi w'igisirikare avuga ko abasirikare bica abantu bafata nk'abasuma. Dominique yabwiye Ijwi rya Amerika ko abasirikare batewe bamaze kuronka amakuru avuga ko hari abambuzi bariko bariba kandi ko bishe abanyagihugu. Lam Paul Gabriel umuvugizi w'umugwi w'abagwanyi SPLM utavuga rumwe n'ubutegetsi we yagiriza abo basirikare ko aribo bivye bakongera bakica ujejwe intara ya Imotong. Avuga ko atamakuru ahagije afise kubijyanye n'abaguye muri ubwo bwicanyi. Yamara arayemeza ko abasirikare ba leta bari basanzwe bari mu gikorwa cyo kugenzura intara ya Paryog. Tubibutse ko intureka muri Sudani y'umanuko zimaze imyaka itatu n'igice. Ibiharuro byashyizwe habona na ONU byerekana ko abarenga umuliyoni n'igice bahunze igihugu, abarenga ibihumbi 750 bakaba bahungiye mu gihugu kibanyi cya Uganda. Abajejwe intwaro mu seruko bwa Somalia bamenyesha ko bariko bararondera abakozi bane bari mu isekeza ryo gucandaga ubukangwe banyurujwe n'abagwanyi bikekwa ko bahurikiye mu mugwi Al-Shabab. Abakozi bompi n'abanyesomalia bikavugwa ko banyurujwe ku munsi w'Imana mu gisagara cya Luk mu ntara ya Jeddo. Bariko bakorera mu mugambi usanzwe ufashwa n'ishyirahamwe gita magara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo. Colonel Dick Abdi Halif arongoye igisirikare mu gisagara cya Luk yatangaje ko abakozi bakuwe mu mazu yabo aho bari basanzwe baba kandi ko bajyanywe mu gisagara cya kure. Imbere y'uko abakozi banyuruzwa bari bagabishijwe ko bashobora kwicwa. Bivugwa ko umugwi Ashababu wababujije kubandanya igikorwa barimwo cyo gucandaga ubukangwe. Uwo muhari warakwiragije amakuru avuga ko izo ncanco zirimwo umugera wa sida kandi ko zitera kutavyara. Ivyatumye bamwe mu bavyeyi badacandagisha abana babo. Ishirahamwe OMS rivuga ko indwara y'ubukangwe ibangamiye cyane abanyesomalia. OMS ikavuga ko mu 2015 abana bashika ku 420 baba mu turere leta idashobora gushikamwo kandi ko badacandazwe. Ibibazo bya politike biherutse kwibonekeza muri Afrika y'Epfo byaragize ingaruka zikomeye ku buzima bw'igihugu. Ikigo gisanzwe gitanga amanota ku bihugu ku byerekeye ubutunzi S&P Global cyatangaje ko ihindurwa rya leta ridashyigikiwe na bose n'ihimirizwa ry'uko Perezida yotanga imihoho ritera ryiyongera byatumye icyizere cy'icyo gihugu ku bijyanye n'ubutunzi kimanuka ku rugero ruri hasi cyane. Ikigo S&P cyatangaje ko ingingo zafashwe na Perezida Zuma zagiramiye cyane iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Kuri wa kabiri umushikiranganje mushasha rwejwe ikigega Malusi Gigaba yahumurije abanyagihugu avuga ko mu kiringo cy'uburongozi bwiwe imigambi ya Afrika y'Epfo izobandanya uko yari itunganijwe. Avuga kandi ko ubutunzi bubandanya gukomera, ibidandazwa igihugu gishorera hanze bibandanya kwiyongera kandi ko inzego zijejwe iby'ubutunzi mu gihugu zifashe neza. Gigaba yatangaje ko ingingo yafashwe ku munsi wa mbere n'ikigo S&P ibabaje akavuga ko yamara iki atari gihe cyo gucika intege akabwa kandi ko bafise icyizere cyuko cy'uburyo bwinshi buzotuma ubutunzi bw'igihugu butera imbere ku nyungu ya bose. Abakurikiranye hafi bibera muri Siriya abaserukira ibihugu byabo hamwe n'abahinga batandukanye bagirije igisirikare cya leta hamwe n'abasanzwe bafasha Perezida Bashar al-Assad wa Siriya harimo n'Uburusiya ko aribo bakoze ibitero biri mu byuka by'ubumara byabereye mu buraruko bwa Siriya. Ishyirahamwe rihurikiyemo abajejwe gutabara intureka mu burengero bwa Siriya cyatangaje kuri uyu wa kabiri ko abashika kwijana bahitanywe n'icyo gitero mu ntara ya Idlib nayo abarenga ku 350 bakaba barakomeretse. Mu buseruko havugwa kandi abashika ku 25 bapfuye kubera icyo gitero. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu inama y'umutekano ya ONU itekanije guhura byihuta kugira yige kuri icyo kibazo. Abagize urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Siriya batangaje ko icyo gitero ari agahomerabunwa mu kurenga ku mategeko mpuzamakungu kuva intambara itanguraho muri Siriya mu 2013. Bivugwa kandi ko ubwoko bw'ivyuka bwakoreshejwe butazwi neza. Tubibutse ko mu ntango z'uyu mwaka ishyirahamwe Human Rights Watch ryagirije leta ya Siriya ko ikoresha ivyuka by'ubumara mu turere tubamwo abayigwanya. Mwamenya kandi ko intara ya Idlib ariyo isigaye barimwo abagwanya leta ya Assad. Abahinga ba ONU bakavuga ko iyo ntara yahungiyemwo abanyesiriya bashika ku miliyoni nayo abenshi muri abo bakaba baturuka mu ntara ya Aleppo.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi abanyeshuri ba kaminuza ya leta baremeza ku icyemezo cyabo cyo guhagarika amasomo guhera ejo kuwa kane kidakuka. Barasaba ko leta ikuraho itegeko rishya riteganya ko agafashanyo kabo Bourse d'études mu Gifaransa izaba inguzanyo bazishyura. Eloge wirika neza araduye ibindi bisobanuro.
Umuyobozi wa kaminuza y'Uburundi yemeza ko amatohoza agize mu ndwi heze n'ubu atarahera yerekana ko abanyeshuri baserukira abandi bakoresheje ububeshi mu gusinya ku rwandiko rwarungikiwe President Nkurunziza ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Gaspard Banyankimbona aratanga ibyemezo.
Twasanze ari cyano pita estoferi hari abahenzwe imikono yabo amasinyatiri yabo agakoreshwa bakabizi. Benshi mu basinye ntibari bazi ibyanditswemo n'uwo yandikiwe. Amazina amwe nta mukono uri imbere yayo ahubwo hari amanimero ya telefone. Ayandi mazina nayo ariko imikono mugabo iruhande yaho agaca handikwa PO. Iheruka kuronka abaza kuvuga yuko imikono iri kuri urwo rwandiko imwe imwe ari yegeranijwe mu yindi nama abo bantu baba batumiwemo.
Abanyeshuri baserukira abandi nabo bafite ivyireguro vyerekana ko ivyo baragirizwa atari ivyo. Patience Mbonabuca ni we abatwara.
Nkuko turi mu bihe bamwe bari mu bibazo abandi bahejeje ibibazo bari ruguru, iyo ngingo yagiye gufatwa muri ako kanya, hanyuma turabwira abandi dukoresha telefone batari hafi. Ivyo tubyumvikana ko twese abari kure baca batanga uburenganzira muko babashirira ku mukono, mugabo kuko bigoye tuya dushaka kuri nimero ya telefone y'aba bantu bavyemeje kugira ngo nihagire ikibazo bashobore ku telefone kuri iyo nimero bamubaze yuko cyavuye muri we nyine ubwiwe. Nta escroquerie yabayeho. Nimba afite amakenga aratira akanya agende muri presidence arabe aho twandikira icyo bitwa petition, urwandiko rwabije twandikira president aho abanyeshuri dushika 784 twasinyije amako yacu arabe ko atari amazina y'iwacu abanyeshuri nyine atsinzwe arongora kijya gitigiri iyo iba escroquerie. Abaderege bose twashyira ko binyine twashyizeko turi mu 232 n'abandi gatoyi gutyo, ariko hasinye abashika 178.
Bamwe muri abanyeshuri bari muri 12 bafungiwe mu iperereza. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko bagirizwa gutera akajagari mu bigo bya kaminuza. Banyankimbona amenyesha kwihagarikwa rya batasano rifitanye n'icuka kihari ubu.
Ujya gigate muri kaminuza kugira tubaho atanu umunyeshuri n'umwe ari mu gato. Ibyo ntibirigera bibaho. Nta na rimwe. Nibyo uyu munsi ibyo ivyo bintu bivuzwe mu gihe hari cuka kibi abantu barashobora guca babifatirako ariko n'ukuri twebwe ico twirinda nuko kiretse abo byashitse bakaba heye mudugararo ngaha bagasukwa ngaha muri kaminuza nta munyeshure n'umwe arigera afatirwa aha muri kaminuza hariho abo twabimenyeshwa n'abakuru b'ibisata bakatubwira ati yamara twaronse inkuru ivuye ku munyeshure kana kazuye akatuhanana turaheza tukabikurikirana dusanga ari ivyo dushobora gufashamo hanyuma tugaheza tukabarekuza
imbere y'uko barekuzwa abanyeshure baserukira abandi bemanga ko ingingo yo guhagarika ivyigwa ku itariki ya gatandatu ukwezi ari ntabanduka
twasavye ati niyo izi tariki hagati ya 24 n'itariki zitanu ata kintu kituremeje twaturaronka cy'ukuri tuzaba duhagarika imirimo gushika iyi saha nta kintu kimwe kituremeje turaronka kiretse kitubabaza baguma badufata batwirukako ubwanjye sinja habona n'abandi ntibaja habona ngo twoja mu ishuri gute kandi nitagize ahubwo iyo ngingo igiye gushika ahubwo twivuye inyuma inkoko niyo ngoma buca duhagarika ivyigwa
ariko umuyobozi wa kaminuza asanga ubuhombe bugaruka ku banyeshuri ubwabo
iyo bijya hose wewe umuntu aguhaye ideni nkuko byanditswe muri deke sanze entere ahubwo niwe yafashe risike wewe si wifashe ibyo kwishura nabyo nibarorere habe ordonanse zisigura iyi dekre kandi ibyo nabyo umushikiranganji ntihengeshanije kubivuga biriyankuru na komisi izobikora iriyankuru urugwaruka nibyo rurafise amakenga ariko n'ukuri aya makenga ntahafatiye nibakunde tubahe insiguro kuko umunsi umwe wonyine bataye batari mu ishuri afete bawutaye ku buzima bwabo ingaruka mbi zose zizobagwako bene wabo bagiye kwigira mu mashuri yigenga bazoguma babona bariko baradekora amabuke kabiri opportunité de travail
wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya asaba impande zose kutadadaza
burya gutunganya igikorwa neza ni ukubanza kumviriza abantu bose icyo nuhanura rero ni uko atanumwe yogira ati reka nze gushira mu nguvu kuko buriya iyo hagize umuntu agira ati nigiye guhagarika kwiga ni nguvu washizemo naho izo nguvu ubona ko ari we zigirira nawe ubwa mbere kuko niba abatari kariga abandi bashobora kugira ati reka dushire mu nguvu dutangure gufata abana nabo byumvise siyo nyinshi barashinjwa ni mu Kirundi bisa guhona zitangurira mu ruhongore tuba tugiye kuhona
mu gihe abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi batekanya guhagarika ivyigwa ku munsi wa kane w'inyendwi aho mu kigo cigisha ubuvuzi INSP banditse ikete kuri uyu wa mbere bavuga ko nabo bazuhagarika ivyigwa kuva ku itariki ya 15 ukwezi kuva ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu naho aho mu ishuri ndee abigisha INSP bahagaritse ivyigwa ariko hari urwego rushasha rw'abanyeshuri rwabahamagariye kuja ku mirimo Eroje Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Mu Rwanda Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo yarayagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ikiganiro cyagarutse ku mubano wa Leta y'u Rwanda na Kiliziya Gatolika nyuma y'uruzinduko rwa mbere na mbere rwa President Paul Kagame ari umukuru w'igihugu i Vatikani mu kwezi gushize Eric Bagiruwubusa yari muri iki kiganiro araduhiye inkuru
Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse Vatikani mu biganiro n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco ni ibiganiro byibanze ku mibanire ya leta zombi nyuma y'ibyo biganiro hatangiye gucicikana amakuru mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga ko Kiliziya Gatolika yasabiye imbabazi abayoboke n'abakozi bayo baketsweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 gusa ni ingingo itavugwaho rumwe n'abantu batandukanye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa kabiri Mu minota hafi 15 kuri iyi ngingo, Madame Louise Mushikiwabo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma, yavuze ko Leta y'u Rwanda yishimiye uburyo ibyo biganiro byagenze.
Nibwo bwa mbere kuva Jenoside yaba, Kiliziya yemera yuko Kiliziya yakoze amakosa. Aho rero akaba ari intambwe ikomeye Kiliziya yateye kuva ku byaha byakozwe n'abakristo n'abapadiri n'abantu bari bakwiye kuba mu by'ukuri ari abantu bayobora abantu mu buryo bw'idini ariko Kiliziya nk'umuryango ukomeye w'abakristo yemera yuko yakoze amakosa ibisigaye rero ubona ko atari imbabazi cyangwa se wumva atarasabwa imbabazi zihagije twebwe nka Leta y'u Rwanda twumva atari byo kuko gusaba imbabazi bikorwa mu magambo menshi atandukanye ushobora gusaba imbabazi nta n'icyuvuze ushobora gukora ikintu kigaragaza ko usabye imbabazi
Minisitiri Mushikiwabo yakomeje ashimangira ko Leta y'u Rwanda yemera ko yasabwe imbabazi na Kiliziya Gatolika bityo ko babibona ukundi n'abari uburenganzira bwabo
nta wubuza abantu kuvuga ibyo batekereza ariko twebwe nka Leta y'u Rwanda aho duhagaze nuko kiri ari igikorwa gikomeye uwifuza ku giti cye yuko Kiliziya yazaza ikamusaba imbabazi ndumva ari ibintu bidafite ishingiro kuko Kiliziya ihagarariwe na Leta Leta ya Vatikani ifite umuyobozi wayo uyoboye Kiliziya ku isi Gatolika ariwe papa kuri iki gihe ni papa Francis aravugana n'u Rwanda nk'igihugu nka leta byaba bidafite ishingiro kwibaza yuko kiliziya cyangwa se papa Francis azaza mu rugo rwa buri munyarwanda wiciwe akaza kumusaba imbabazi.
Mu itangazo ryasohowe na Leta ya Vatican, ijwi rya Amerika ikesha Radio Vatican, umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yasabye imbabazi Imana kubw'ibyaha by'abayoboke n'abakozi ba Kiliziya muri Jenoside yo mu Rwanda. Papa Francisco yavuze ko ku giti cye ndetse no kuri Kiliziya muri rusange bababajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasobanuye kandi ko yifatanije nabo yagizeho ingaruka ndetse n'abakomeje kuzahazwa n'ingaruka za Jenoside. Mu kwezi kwa 11/2016 inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda yasabye imbabazi nk'izina ry'abayoboke ba Kiliziya bagize uruhare muri Jenoside. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yagarutse ku mibano y'ibihugu byo mu karere. Nta byinshi yavuze ku mibano y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara mu 2015 magingo y'ibihugu byombi bikireba na yingwe. Yavuze ko inzira zageragejwe ngo babone kubwumvikane zose cyo zirageraho. Kubibazo by'urusobe bishingiye ku masambu bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu, ubutegetsi bukabikemura butsikamira uburenganzira bwa muntu. Itangazamakuru ryabajije Minisitiri mushiki wabo ribifatiye gucyegeranya umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uherutse gushyira habona. Uyu muryango ufite icyicaro muri Amerika watunze agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko buhonyora uburenganzira bwa muntu, bucecekesha rubanda bibazo by'amasambu aho kubikemura uko bikwiye. Human Rights Watch ifatira ku ngero za Nyamyumba na za Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda aho bamwe bashyizwe mu buroko kubera ibibazo by'amasambu. Nubwo yavuze ko nta makuru ahagije afite kuri ibi bibazo, uyu mutegetsi ntiyabuze kwikoma Human Rights Watch ko nta kuri kwayahamagarira rubanda kuyima amatwi.
Ibyo Human Rights Watch ivuga ku Rwanda, kandi Human Rights Watch azi imyaka nyinshi nyizi, ntarajya no muri iyi mirimo nari nyizi kwikora, niba harabaye ibibazo by'amasambu mu Rwanda, icyo nzi kandi nizera kuko leta yanjye ndayizi ndanayizera, nuko ibibazo by'abaturage bihabwa umwanya uhagije. Ntabwo ibibazo byose bishobora gukemurwa mu gihugu. Ikindi nongeyeho ni ukuvuga ko uwifuza kumenya neza ibibera muri iki gihugu namugira inama yo kudasoma raporo za Human Rights Watch.
Iby'ibibazo ubutegetsi bwite ibinyoma byambaye ubusa bya Human Rights Watch mu mpera z'umwaka ushize, ijwi rya Amerika yarabikurikiranye. Umuryango wa Munyegomba n'uwa Sebarabenga bafitanye ibibazo by'ubutaka bihera mu 1959 i Nyamyumba. Tugere Rubavu mu mpera za 2016, bwana Oscar Hakundimana ugaruka mu cyegeranyo cya Human Rights Watch, twasanze inzego z'umutekano zamutaye muri yombi kubera ibyo bibazo. Abavandimwe be n'abandi bari muri ubwo butaka bari badatekanye.
Munyegomba Polineri twaraburanye aratsindwa. Atsinzwe asubirishamo n'ingingo nshya, nabwo aratsindwa. Ariko kubera ko bafite bene wabo bakomeye, barimo kugenda bazana abasirikari, bakazana abapolisi, bakaduteroriza. Ubu ngubu nta muturage n'umwe ufite umutima munda. Arimo kubona n'umusirikari akaba yanakwiruka kuko avuga ati ni hahandi ntanjye ninge baje gutwara.
Kugeza ubu nta wahonze ngare ng'igihugu, ariko nta uri mu bintu bye, nta muntu uryamye ngasinzire ko aziki saha n'isaha adafaswe ku manywa yafatwa na ninjoro. Hakoreshejwe imbaraga zirenze izakagombye gukoreshwa kuri iki kibazo.
Impapuro zigaragaza ko abaturage bari muri ubwo butaka bandikiye inzego zirimo Intara y'Uburengerazuba, Umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda Transparency International Rwanda, ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu basaba gukurirwaho icyo bita akarengane. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Baminisitiri b'Umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba baraye barangije inama yabo y'iminsi ibiri Arusha ku cyicaro cy'umuryango. Bateguriye abakuru b'ibihugu gahunda bazaganiraho mu mpera z'uku kwezi mu nama yabo Arusha, gahunda irimo ibibazo by'umutekano mu Burundi n'ikibazo cy'impunzi. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru.
Ibibazo by'ubutunzi, imibano, umutekano, hamwe n'iterambere mu karere ka Afurika y'Ubuseruko nivyo byaganiriwe n'inama y'abashikiranganji mu minsi ibiri bari bamaze. Yarirongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire muri Tanzania ari na wajejwe ibijanye n'uwo muryango mu gihugu ciwe. Ambassadeur Augustine Mahiga yabwiye Ijwi ry'Amerika ko n'ikibazo c'u Burundi kicyasigaye inyuma, ariko ko ingingo ya nyuma izofatwa n'abakuru b'ibihugu.
Swala la Burundi ni mjadala ambao utazungumzwa kwenye kikao cha wakuu ambao watakuwa.
Ati kibazo cyo Burundi twabanye ko cyo bikibazo gikomeye cyo kwigwa neza n'abakuru b'ihugu byacu mu nama yabo mu mpera zo ku kwezi. Atatagihindutse tubaza ko izoba itariki 28 zo ku kwezi kwa kane. Ati kuva kera ni kibazo kirabigwa hagufi n'uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa asanzwe ari umufasha w'umuhuza ati Rwanda yico hari n'ikindi kibazo c'impunzi z'abarundi zibandanya guhungira iwacu muri Tanzania ati twabonye ko ibyo bibazo byose hamenaho umugambi w'amahoro ugeze mu Burundi n'ingingo zofatwa twabihebeye abakuru b'ibihugu Mkapa na perezida Museveni w'Uganda nibazo bishikiriza mu idonido kandi ntitwibagire ko hari nibindi bijanye n'ivyo kuko intambara za politike zijana n'ivyo gateka kazina muntu cyane cyane impunzi kandi tubwirizwa kugurwa n'amaso tukabana ko bihunga abanyamutekano mu karere kose
watu wanabotoka kutoka inji nyingine mpaka nyingine
ikindi kibazo cavuzwe n'icerekeye mu bano hamwe n'urudandazwa hagati y'Burundi no Rwanda abashikiranganje bavuga ko gisubiza inyuma iterambere ry'umujyango kubona atabidandazwa bigihana hanwa hagati y'ivyo bihugu bibiri umushikiranganje Leontine Nzeyimana ajeje winjira ry'Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko we wabona ko ari bisanzwe
abantu baravuga ko hari ngorane mugabo nta gihugu na kimwe kirandika kivuga ko hari ngorane inka kaciyemo kubera muri bino bihe murazi ije ibihe byabaye ko urusubaga kubise mu karere kose donc ibihugu byinshi byarafashe ingingo yuko ibifungwa bidasohoka kugira ngo babanze bakwize abanyagihugu imbere yuko usohora security alimentaire yabene gihugu cyo nibisanzwe si ndavyita yuko ari arama defize akabije cyangwa ikindi kubera ibi bihe turimo hariho nibintu bitava muri Tanzania bija handi kubera ibi bihe turimo
Burundi nico gihugu kitaratanga na 10 mu ntererano yacu muri uyu mwaka w'amafaranga umujyango wa Afrika w'ubuseruko ukoresha umushikiranganje Leontine Nzeyimana aratanga insiguro akanemeza ko ico gihugu kigiye kuyatanga vuba nimugiye asigaye ameza abiri gusa kugira ngo ikiringo gihere
igihugu kimwe gusa nico cyatoshobora gutanga ijana ku ijana igihugu cya Kenya n'ibindi bihugu byose birafite amarere mugabo twavuye ngasi yemeje yuko tugiye kubikora mu nzira ku Burundi rero kubera muraze tutangura umwaka w'amafaranga mu kwa mbere nk'ubunye turi muri semestre ya mbere mugabo ubo bari muri trimestre ya nyuma turatandukanye dutanga ingene bigenda ku mwaka w'amafaranga wacu ingene bigenda mugabo twamye dutanga gukenye nyene nta kibazo je sindavyita guherana ni kubera iyo decalage y'imyaka y'amafaranga ihari bo bagira baheze twe turacyatanguye gukoresha amafaranga twahawe muri uno mwaka yesi no vyita ko ari birara ni kurusha abandi ahubwo ni decalage y'imyaka y'amafaranga turize ko bizova mu vuba kubera turafite ishaka tubibaza yuko bizova mu vuba
muri yo nama umushikiranganje w'imigenderanire wa Tanzania yasozereye amabanga yiwe yo kuba umukuru w'inama mushikiranganje ya karere ka Afrika y'ubuseruko kuva ubu ubwo butegetsi bwagiye mu minwe y'igihugu c'Uganda cye Clavin Inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho dore cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo Ubushize twaganiriye ku mugabo w'umuzungu John Brown warwanije ubucakara bw'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Brown akabazwi cyane cyane kubera ko yakoresheje intwaro yanyonzwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 12 mu 1859 uwo munsi mu gitondo ari bunyongwe yaranditse ati ndahamya ko ubugome bw'iki gihugu buzarangizwa n'amaraso kuko rero ntibyateye kabiri mu kwa kane 1861 intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu iratangira yamaze imyaka 5 ihitana abantu 620,000 ikomeretsa abandi barenga 400,000 yacikanye n'ubucakara mu bantu bafatanije na John Brown harimo umugore w'umwiraburakazi witwa Harriet Tubman John Brown yari yaramuhaye akazina k'akabyiniriro ka General Tubman. Harriet Tubman ni muntu ki niwe tugiye kuganiraho muri make cyane ariko kuko ibigwi bye byujuje ibitabo n'udutabo. Harriet Tubman yavukiye kandi akurira mu bucakara muri leta ya Maryland. Kimwe n'abandi bacakara bose aho yavukiye nyakuri ni tariki yavukiyeho ntibyigeze byandikwa abahanga mu by'amateka bakeka ko yavutse hagati y'igihumbi 1825 n'igihumbi 1825 bashebuja baramuhondaguraga baramutwikaga cyane ku buryo yasazanye inkovu zikomeye ku mubiri. Yatorotse mu 1849 abifashijwemo n'amashyirahamwe y'abantu abazungu n'abirabura barwanyaga ubucakara. Bari barashyizeho inzira z'ibanga rikomeye cyane bari barise Underground Railroad, bishatse nko kuvuga ngo gari ya moshi yo mu bwihisho. Yaramayira ahanda cyane ku buryo bagendaga mu ijoro bihisha abahigi b'abacakara bacikaga. Harriet Tubman yahungiye muri leta ya Pennsylvania yari yaraciye ubucakara mu 1780. Ahageze yumvise ameze nk'ugeze muri paradizo nk'uko yabyivugiye. Ntiyicaye ahubwo yasubiye inyuma abanza kubohoza umuryango we. Yakomeje inshuro nyinshi ajya muri leta ya Maryland gucikisha abacakara akabajyana muri Pennsylvania ndetse no mu gihugu cya Canada nacyo cyari cyaraciye ubucakara. Ibyo yakoze byari bitangaza bituma bamuhimba izina rya Musa nka Musa wakuye Abanyayisirayeli mu Misiri. Ubwe ku giti cye Harriet Tubman yafashije abacakara bagera kuri 70 gucika. Yahaye inama z'ingirakamaro abandi batabarika zabafashije gutoroka. Yasubiye muri Maryland kubacikisha inshuro 13 zose kandi ntiyigeze afatwa. Yasize umugani ati nta mugenzi n'umwe nigeze ntakaza mu nzira. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ariko ntimujye kure, ibiganiro byacu birakomeza. Ubu noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu nama igiri ya 34 y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe agateka ka muntu yarangiye ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafashije gutegekanya inyishu y'amakungu ku bibazo byihutirwa byerekeye agateka ka muntu, harimo kuja imbere ibindi bihugu ku ngingo zerekeye agateka ka muntu muri Sudani yo mu bumanuko hamwe n'ubutungane muri Sri Lanka. Kongereza ikiringo cy'umutegetsi adasanzwe w'ishyirahamwe ONU aje rwitohoza ku bibazo byerekeye ubwigenge bwo gushikiza ivyiyumviro no kuganira ingingo zikomeye zigenewe gukingira no gukomeza agateka ka muntu n'ubwigenge ngendegwako mu makungu. Mu kwishyura kuri raporo iteye agahinda y'urwego rujejwe agateka ka muntu muri Sudani yo mu bumanuko, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye imbere y'ibindi bihugu mu kongereza ikiringo c'urwo rwego mu gikorwa cyago cyo gutororokanya no kuzigama ivyemezo bishobora gukoreshwa mu twigoro twerekeye ubutungane two muri kazoza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashigikiye bikomeye ingingo igenewe kongereza mu kiringo c'imyaka ibiri ishigwa mu ngiro ry'ivyo Sri Lanka yiyemeje vyo gushira imbere ubutungane bunywanisha abanyagihugu no kwisigura imbere y'abanyagihugu hamwe n'uruhara rw'ishyirahamwe ONU mu gukurikirana no gutanga raporo ku ntambwe icyo gihugu gishyitseko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashyigikiye ingingo igenewe gukomeza ububasha bw'ibiro by'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu mu gisagara cya Seoul bigenewe gutororokanya ivyemezo bishobora gukoreshwa mu gukurikirana abakoze icyozwa ry'agateka ka muntu muri Koreya ya Ruguru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashigikiye ishyirwaho ry'ibiro mpuzamakungu vyigenga bijejwe gutohoza icyozwa ry'agateka ka muntu n'amabi aherutse gukogwa n'inteko zijejwe umutekano muri Birmania harimwo intara ya Rakhine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragize uruhara rukomeye mu kurondera gushigikirwa mu mugambi w'ukongereza ikiringo cyo gutohoza icyozwa ry'agateka ka muntu muri Iran na Siriya hamwe n'ingingo y'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu yo gufasha gukomeza ivyerekeye agateka ka muntu muri Haiti. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashimishwa n'uko urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu rwafashe ingingo ku kamaro gakomeye k'ubwigenge ku bijanye n'amadini n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye imbere y'ibindi bihugu mu gushigikira ingingo y'ukongereza ikiringo cy'umutegetsi adasanzwe w'ishyirahamwe ONU ajeje gutohoza ibijyanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Vyongeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashigikiye ingingo y'ukongereza ikiringo cy'uwo mutegetsi ku bijyanye no gufata abantu ubunyamaswa. Amerika yarakoranye n'ibindi bihugu bicyuditse mu kuvugira Israel igihe icyo gihugu cariko kinebagurwa mu buryo budakwiriye. Gushyira imbere agateka ka muntu na demokarasi ni ikintu gikomeye cyane kuri politiki yo hanze ya Amerika. Ibi byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Rex Tillerson. Nicyo gituma Amerika izobandanya kuvugira agateka ka muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya leta zunze ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamiringe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.